Ini Radio Hijwi ya Amerika. Radio Hijwi ya Amerika isamianira i Washington DC mu kinyo nya mu Rwanda ikaze makuru yo kuri isaha muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Burundi abagize mu rwigi w'igihugu ujejwe uburenganzira bw'ikirema muntu bahaye inyigisho abapolisi bashinzwe iperereza ku byerekeye kwirinda gufata no gufunga abantu mu buryo budakurikije amategeko.
Turashobora gushika ahantu tugasanga hariho nk'abana bato usanga batari bwagere imyaka by'ubushobora gufungwa no kumvirizwa n'amategeko. Hari nabo dushobora gusanga bafunzwe ku byaha by'amadeni cyangwa imanza z'amatati.
Uyo ni Consolate Habimana icegera cy'umuyobozi umurwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu mu Burundi. Rwanda na Repubulika ya Demokrasi ya Kongo birongera guhurira mu biganiro i Rwanda muri Angola. Kumunsi ugira kabiri urugendo perezida wa Afrika y'Epfo arimwo mu Bwongereza, ivyo bihugu vyompi vyemeranije gufatanya mu bijanye n'ubuvuzi. Muri Qatar inkino z'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru zirabandanya. Ubu Espagne iriko ikina na Costa Rica, naho mu zindi zarangiye Ubuyapani bwatsinze Ubudagi 2-1. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntihagira aho muja, ni mu kanya. Aya makuru tuyatangure kuyavugwa hirya no hino ku isi. Ku munsi ugira kabiri w'urugendo perezida wa Afrika y'Epfo arimwo mu Bwongereza, ivyo bihugu vyompi vyemeranije gufatanya mu bijanye n'ubuvuzi. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukanguzi.
Ubwongereza na Afrika y'Epfo uyu munsi byatangaje umugambi mushya w'ubufatanye mu by'ubuvuzi na siyansi. Ni ku munsi wa kabiri uruzinduko rw'umukuru w'igihugu perezida Cyril Ramaphosa i Londres. Kuri uyu wa gatatu Ubwongereza bwatangaje ubufatanye bushya mu bijyanye n'ubushakashatsi, ubwo Ramaphosa yarimo gusura ikigo CRIC kinini gikora ubushakashatsi mu by'ubuvuzi ku mugabane w'Uburayi. Ramaphosa yari kumwe n'umwami Charles n'umuvandimwe we Edward. Banazengurukanye mu busitani buzafasha Afrika y'Epfo kubungabunga ibimera bitandukanye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza James Cleverly yavuze ko ubufatanye mu buryo butandukanye ko mu bijyanye no gukora inkingo n'ihindagurika ry'ibihe ibihugu byombi bizabyungukiramo. Perezida Ramaphosa araza kubonana na Minisitiri w'Intebe Rishi Sunak uyu munsi, kandi bari bo bari mu nama y'ubukungu hagati y'Ubwongereza na Afurika y'Epfo baganira ibijyanye n'ubuhahirane n'ishoramari. Afurika y'Epfo nicyo gihugu gihahirana n'Ubwongereza kurusha ibindi byo ku mugabane wa Afurika.
Ikigo Biavac cha Afrika y'Epfo cha tegikumu ku masezerano n'ikigo mpuzamakungu c'inkingo International Vaccine Institute yo gukora urucanco rwa kolera. N'inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukanguzi.
Ayo masosiyete yaritangaje uyu munsi kwa gatatu havuga ko urwo rukingo rutangwa mu kanwa rugenewe amasoko ya Afurika n'ayahandi ku isi. Ubufatanye n'ikigo gifite icyicaro gikuru muri Korea y'Epfo bugamije kongera umubare w'inkingo no gukemura ikibazo cy'ibura ryazo igihe habaye icyorezo. Korera ni indwara yica kandi ikwirakwira biciye mu kunywa amazi cyangwa se ibiribwa byandujwe n'umusarane w'umuntu uyirwaye. Ibyorezo by'iyo ndwara byibasiye ahanini imiryango ikennye idafite amazi meza na serivisi z'isuku harimo imisarane. Guhererekanya tekinoloji mu bijyanye n'urwo rukingo bizatangira mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Byitezwe ko inkingo zizatangira gutangwa ku rwego rw'igeragezwa mu mwaka wa 2024 mbere y'uko rubona uruhushya rw'abashinzwe inkingo imbere mu gihugu na mbere y'uko rwemerwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima WMS. Amasezerano yo kuri uyu wa gatatu ashyigikiwe na miliyoni 7 z'amadolari azaturuka mu masosiyete Wellcome Trust na Fondation Bill and Melinda Gates mu cyiciro cya mbere cy'uyu mushinga. Ni amasezerano azafasha Biovac kwagura ubushobozi bwayo mu bijyanye no gukora inkingo, kuzipakira no kuzigeza ku masoko.
Urakoze Jeni. Tukivuga kandi ku mugabane wa Afrika, bacururiza ku mpaka wa Cameroon na Guinea Equatoriale bavuga ko umupaka wa Malabo wafunguriwe imodoka igice kimwe umunsi umwe nyuma yuko amajwi ya mbere amaze guharurwa yerekanye ko Teodoro Obiang Nguema azongera igihe ku myaka 43 amaze ku butegetsi. Ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Jeni Mukanguzi.
Abacuruzi baturuka muri Cameroon, Chad na Nigeria baravuga ko bemerewe kwinjira muri Guinea Equatoriale uyu munsi kwa gatatu. Iki gihugu cyafunze imipaka yacyo ku itariki ya 30 ukwezi kwa 10 mbere y'amatora yabaye ku itariki ya 20 y'uko kwezi turimo kwa 11. Guinea Equatorial yavugaga ko yashakaga gukumira abacancuro bashakaga kudurumbanya amatora. Umunyakameruni Pierre-Marie Nihamle wambutse umupaka ibikoresho by'ubwubatsi avuga ko abacuruza 100 binjiye muri Guinea Equatorial mu munsi umwe nyuma y'uko guverinoma y'iki gihugu itangaje amajwi ya mbere. Yavuze ko kongera gutorwa kwa Obiang nka perezida wa Guinea Equatorial byaba bivuze ko urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu muri icyo gihugu cyo muri Afurika yo hagati byahora bihagarikwa cyangwa bigenzurwa bikomeye. Mehamre avuga ko abanyamahanga bavuga ko badashyigikiye Obiang bazasubizwa inyuma. Akomeza avuga ko Cameroon, Chad, Centrafrica, Guinea Equatorial, Gabon na Congo Brazzaville bihuriye mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika yo hagati CEMAC, ariko ko Obiang ahora ategeka ko abanyamahanga basubizwa iwabo ku ngufu yitwaje impungenge z'ubukungu bw'igihugu n'iz'umutekano. Ishyaka riri ku buyobozi PDGE rya Obiang ririmo gutsinda kuri 98% by'amajwi mu itora rya perezida, ay'abadepite n'ay'amakomine yabaye ku cyumweru nk'uko imibare ya mbere y'amajwi amaze kubarurwa yashyizwe ahagaragara abyerekana. Yashyizwe ahagaragara muri iki cyumweru na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu wa Guinea Equatorial Clemente Engongwa Nguema Ongwene. Ayo majwi yerekana ko André Osono Ondo w'ishyaka CPDS wari uhanganye na Obiang yabonye 1.34%, naho Bonaventura Monsei Ansumu w'ishyaka PCSD afite 0.35% by'amajwi. Aya nyuma azatangazwa ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 11.
Turamushimiye mugenzi wacu Jean Mukangosi yaje kudushikiriza amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse namwe ko muriko murabandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya amakuru avugwa mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Makuru tatanguye mu Burundi, abakozi humurwi bigihujejwe agateka kazi muntu bahanyigisho abapolisi bashinzwe iperereza ku vyerekeye kwirinda gufata no gufunga abantu mu buryo budakurikije amategeko bivugwa ko byama byashitse ku munsi ugira kabiri urugendo nkuko twabivuze rero iyo nkuru y'amahugurwa ya hawa polisi tushikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu mu itegeko ryawushizeho ryo kugenekereza rya gatanu kwezi kwa mbere umwaka 2011, ingingo ya kane ivuga ko umugwi w'igihugu wigenga utegerezwa gukurikirana ibijyanye n'ikintu ry'agateka kazina muntu mu Burundi ku munsi ku munsi. Habimana Consolati Cegera c'urongo SNDH amenyesha ko ari muri iyo ntumbero bagendeye amabahero yo mu makomine basanga hari abantu benshi bafungwa bidakurikije amategeko. Wa mufasoni arerekana amakosa mwamwe akogwa n'inyamira mabi ivyatumye bimvira kubigisha kugira ntihagira abasubira gufungwa bitari ngombwa.
Turashobora gushika ahantu tugasanga hariho nk'abana bato usanga batari bwagere imyaka byo gushobora gufungwa no kumvirizwa n'amategeko. Iki turashobora no gusanga abakenyezi usanga bafunzwe kumbure bibungenze bafise nk'inda zirenza amezi atandatu canke bafise ababebe batarakwiza ayo mezi atandatu. Hari nabo dushobora gusanga bafunzwe ku vyaha vy'amadeni canke imanza z'amatati zategereza kujanwa mu masentare y'intango.
Bamwe mu nyamirama bizari muri ayo mahugurwa baremeza ko amakosa kenshi bakora bayakoreshwa n'abajejwe intwaro. Bamenyesha ko biri mu bitera amatati hagati y'izo nzego zibiri.
Ego mu bisanzwe ntawe deha yuko izo kazi zidakunda kuba mu masegitere twa twokifye makomine atandukanye twa turiho dukoreramo. Izo kazi urashobora guhura nk'umu administrative mu chef de zone cyangwa umusitanteri akakuzanya nk'umuntu ngo yakosheje ngo umufunge, mugabo wewe nk'umufundi mucuri kurakora mu by'amategeko umusiguriye yuko iyo ka cotumi afungwa ukimusiguriye ntumufunge uwo muntu akakuzaniye gacumenga uramugaye.
Izo nyamiramabi kugira akazi kabo kagende neza basaba ko abajejwe intwaro nabo boronswa inyigisho.
Icyo genda neza nuko ubwambere na mbere hoho nko ku ruhande rw'intwaro par example nka misitanteri akwiye kuba azi amategeko akamenya yuko naho umukuru w'umutumba amuhaye raporo cyangwa chef de zone ko yazanye umuntu kugira umufunge ngo ntibamufunze akamenya kuna karifi ati iki cyari muri affaire civile iki nacu cyari muri affaire penale tikaye turavye n'uburemere bw'ikicaha uwo muntu ntibya bikuye yuko acafungwa cyabanjije gutohorezwa ivyo yahagirizwa uko bimeze
uno munyagihugu w'ingozi aho amahugurwa yariko arabera amenyesha ko atizeye ko hari kigiye guhinduka kubera izo nyigisho asaba nyabona ko abakora makosa boza barahanwa kugira ngo sigabanuke
n'ukuri icizere ntacho tubona kabisa ntacho tubona ni bagerageze babigishe ariko icizere kiragoye kanatsinda burya kugira umuntu ahindura ingendo si ibintu bica biba ubwo nyene ni byo kwitondera nyene hanyuma rero nabigishwa bakavyumva bakabona icyiza kiri muri ivyo bintu handi hoho nta cizire tubona na bitoya kweri
Habimana Consolat icegera cy'urongo SNDH amenyesha ko igikorwa cyo gutuza ayo mabakorwa n'inyamiramabi makomine atandukanye y'u Burundi hakenewe ingufu z'inzego zose biraba asaba ashimitse abashikiriza amanza ba Repubulika mu ntara ko abonabo baraba ko abantu bafungwa hisunzwe amategeko uko gufungira abantu busa byibonekeza mu gihugu bituma amabohero y'u Burundi arengerwa nk'uko byashikirijwe na Aloyse Habonimana ajeje igisata cy'amategeko mu buyobozi bukuru bujejwe amabohero mu Burundi hari tariki 17 ukwezi kw'indwi uno mwaka igihe Burundi bwari ko buhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe Nelson Mandela yahoze arongoye igihugu cya Afrika y'Epfo amabohero makuru 11 ari mu Burundi yategerezwa kwakira abantu 4,494 arimo 10,832 Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
urwego rwashinzwe kurangiza imanza zasizwe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha rwabandanije kumviza icabona cy'ubushikiza manza Cab 032 yagirije Kabuga ko yatanze amategeko yo kwerekana aho abatutsi baba binyegeje amategeko yaha abanyamakuru iradio RTLM ico cyabona cyavuze ko ivyo vyatumye hicwa abatutsi benshi muri genocide ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Theonest Themistocle Mutijima
Iburanisha rya none ryongeye kwiharirwa n'ibibazo by'ubushinjacyaha ku mutangabuhamya Cab 032 watangiye gutanga ubuhamya bwe mu cyumweru gishize ni ibibazo byibanza hanini ku ruhare rwa Radio RTLM uyu mutangabuhamya yemeza ko ari yakabuga mu icwa ry'abatutsi mu gihe genocide yabaga mu Rwanda mu 1994 Cab 032 yabwira ukiko ko nyuma y'urupfu rw'ari Perezida Juvenal Habyarimana ku itariki ya 6 y'ukwa 4 mu 1994 ibiganiro RTLM yatambutsaga byarushijeho kubiba urwango n'urugomo byibasira abatutsi avuga ko iyo radio yatangazaga ko Perezida Habyarimana yishwe n'inyenzi inkotanyi z'abatutsi bityo bagomba gushakishwa bakaryozwa icyo cyaha bakoze Uyu mutangabuhamya wumvikana nk'uwahoze mu nzego z'ubutegetsi za mbere ya genocide yabwira ukiko ko abanyamakuru Kantano Habimana na Philippe Mbirizi ba RTLM bamubwiye ko Kabuga Felician yabahaye amabwiriza yo kujya barangira abasirikare n'interahamwe aho abatutsi bihishe umushinjacyaha yamubajije niba abo banyamakuru bombi baba baramubwiye igihe Kabuga Felician yabahereye ayo mabwiriza Cab 032 yasubije ko abo banyamakuru bamubwiye ko amabwiriza bayahawe ubwo Kabuga yabasuraga ku biro bya RTLM Umucamanza Ayen Bonomi yabajije umutangabuhamya kugaragaza igihe ayo mabwiriza yatangiwe nawe asubiza ko hari ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 4 mu 1994 umunsi uyu Cab 032 yemeza ko yaboneyeho Kabuga ku biro bya Radio RTLM uyu mutangabuhamya agashimangira ko ayo mabwiriza yakabuga ku banyamakuru ariyo yagendeweho baranga ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali haje kwicirwa abatutsi babaga bahahungiye aho akavugamo ku musigiti wahazwe nko kwa Kadafi inyamirambo kuri kiliziya ya Saint Famille no muri Saint Paul hose ho muri Kigali Cab 032 kandi yanavuze ko hari imodoka ya tagisi yahagaritswe n'interahamwe kuri bariyeri yahazwe nko kuri Onatracom mu mujyi wa Kigali nyuma yaho RTLM itangarije ko itwaye inyenzi zishaka gucengera rwagati mu mujyi uyakavuga ko abari bayirimo yaba batutsi yewe n'abahutu bo mu mashyaka ataravugaga rumwe n'ubutegetsi bose biciwe kuri iyi bariyeri uretse abasore babiri b'abajandarume bashoboye gutoroka bakiruka umushinjacyaha yamubajije uko yamenye amakuru y'igitero cyagabwe kuri iyo modoka Cab 032 asubiza ko hari abantu atibuka amazina bagiye kumureba iwe bakamubwira ibyabaye n'uko byagenze abajijwe uruhare rwa RTLM n'ibiganiro yatambutsaga mu bwicanyi bw'abatutsi umutangabuhamya Cab 032 yasubije ko iyo radio yagize uruhare runini mu bwicanyi bwabaye mu Rwanda avuga ko hari abantu benshi bagiye bicwa biturutse ku biganiro byatangajwe na RTRM. Mu magambo y'uyu mutangabuhamya, iyo RTRM itaza kubaho abantu benshi bari kurokoka. Umutangabuhamya kandi yabajijwe ku musanzu avuga ko Kabuga yahaye interahamwe n'ishyaka MRND ryari ku butegetsi. Kuri ingingo Kabu 032 yasubije ko Kabuga yatanze imisanzu inyuranye irimo aho gukorera ibiribwa n'ibikoresho, imodoka zatwaraga ibyo biribwa n'ibikoresho zikanifashishwa mu ngendo zakorwaga n'interahamwe, yewe yanatanze n'amafaranga. Kuho gukorera, umutangabuhamya yabwira urukiko ko inyubako ya Kabuga yo ku Muhima mu mujyi wa Kigali ariyo yakorerwagamo n'ishyaka MRND ndetse n'umutwe w'interahamwe ari naho wabikaga intwaro, ndetse ko ubwe yabonye ubugira kabiri interahamwe zihigishirizwa gukoresha imbunda. Ku kijyanye n'inkunga y'amafaranga, Kabu 032 yabwira urukiko ko yabonye Kabuga atanga amverope irimo sheki ya banki y'amafaranga atamenye umubare. Ibyo ngo byabereye muri mitingi y'ishyaka MRND yari yabereye kuri Stade Amahoro I Remera mu mujyi wa Kigali mu kwa kabiri k'1993. Umutangabuhamya akavuga ko muri iyo nama Matayo Ngirumpatse wari umunyamabanga mukuru wa MRND yashishikarije abanyemari gutanga umusanzu w'amafaranga, Kabuga akaba ari mu bayatanze icyo gihe. Iburanisha rya none ryarangiranye n'ibibazo by'ubushinjacyaha ku mutangabuhamya wabwo Kabu 032. Kuri uyu wa kane akaba ari bwo bwunganizi bwa Kabuga buza guhata ibibazo uyu mutangabuhamya. Hagati aho, mu gutangira iburanisha rya none, umucamanza Anne Bonomi ukuriye inteko iburanisha yari yamenyesheje ko harimo gutegurwa uko kumvira abatangabuhamya yarusha byarangira mbere y'ikiruhuko cy'ubucamanza cyo mu kwezi gutaha kwa 12. Abatangabuhamya ba nyuma y'icyo gihe bakaba bazatangira ubuhamya bwabo ku ikoranabuhanga rya videokonferanse bari I Kigali mu Rwanda. Gusa yongeraho ko gutegura ibijyanye n'icyo gikorwa n'aho kizabera bishobora kuzafata icyumweru ntaburanisha riba, bityo ko mu rwego rwo kwirinda idindira ry'urubanza hari abatangabuhamya batatu mu bari bemerewe kuzabutangira I Kigali bazimurirwa I Arusha mu gihe umwanya wabo ubonetse mu kwezi gutaha kwa 12.
Nuko twabwiye mu kanya intumwa z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahuriye I Rwanda muri Angola kuri uyu munsi wa gatatu mu nama ifise intumbero yo gusuzuma ikibazo cy'intambara ibera mu majaruguru y'ubuseruko bwa Kongo. U Rwanda ruhagarariwe n'umushikiranganji w'ingendanire n'ububanyi n'amahanga Vincent Biruta, mu gihe Perezida Félix Antoine Tshisekedi ariwe ubwiwe ahagarariye igihugu ciwe. Iyo nama yateguwe na Perezida wa Angola Joao Lourenço wa Angola, akaba n'umuhuza umuryango umwe bwa Afrika ku kibazo cha Congo. Mu gihugu cha Congo kandi ingabo za M23 zirwanya leta y'icyo gihugu zirabandanya ku itero mu karere ka Masisi nyuma yo gufata uru sisiro rwa hitwa Bambi mu ntambara yabaye uyu munsi mu gitondo. Abagwanya ubutegetsi bafashe n'utundi duce tutandukanye tw'iyo groupement turi mu birometero hafi 40 z'umuji muto wa Kichanga. Jimmy Shukrani bakomera Igoma mu burasirazuba bwa Congo niwe adufitiye inkuru.
Utwo duce twafashwe n'abarwanyi bayo mu 23 nyuma y'imirwano ikaze yabahuje n'ingabo za leta ya Congo FARDC mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa gatatu. Muri groupe ya Bambo ihana umupaka na Tongo imaze iminsi yigaruriwe n'abo barwanyi. Utwo turere ni Butare, Kazaroho, Bishikiro, Maruba, Kanaba, Kabizo, Kishishe ndetse n'ahandi. Turi mu birometero 40 gusa uvuye mu mujyi muto wa Kichanga uri muri teritwari ya Masisi muri sheferi ya Bashali. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu itangaza ko abaturage bamwe bahunze, abandi baguma mu mazu yabo batinya ko bahura n'amasasu. Ibi byemezwa na Bwana Cyprien Ngorore, umuyobozi wa Societe Civile muri groupement ya Bambo. Ubwo yaganiraga n'ijwi rya Amerika arasaba leta ya Congo gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro agaruke mu ntara ya Kivu ya ruguru.
Kamata mugini ya Kanaba na Murindi walibakia pa
bafashe rokarite ya Kabizo muri Bambo. Nyuma y'imirwano na FARDC baraza binjira muri Kishishe, Maruba, Kanaba ndetse n'ahandi. Ubu turibaza uko turi bubeho, byatuyobeye rwose. kuko dufite ubwoba bwinshi cyane. Turasaba leta yacu gukora ibishoboka ikarangiza intambara, kuko abaturage nitwe turi guhura n'ingaruka z'intambara.
Uyu muturage twavuganye utashatse ku izina rye rivugwa ku mpamvu z'umutekano we, yabwiye Ijwi rya Amerika ko abarwanyi baye mu 2023 bagifata utwo duce bagiranye inama n'abaturage bababwira ko bazanywe n'amahoro.
Ewe 2023 yageze angaha mu masaha yo kumugoroba. Ubu mu gitondo niho bagiye mu tundi duce bakoresha inama, gusa hari abantu bapfuye kubera amasasu menshi bagiye bahura nayo. M23 yavuze ko iri mu kazi kayo, ibwira twebwe nk'abaturage ngo ntitugire ubwoba, natwe tukabona nta kindi twakora. Turabana nabo kuko nta handi dufite twajya.
Abaturage bahunze iyo mirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta bahunze berekeza muri teritwari ya Masisi ahitwa Mweso muri sheferi ya Bashali. Abasanzwe bahatuye nabo bafite ubwoba ko M23 igende yasatira buhoro buhoro. Byatangajwe na Bwana Tobiroa Kyotobika Hangu, umuyobozi wa societe civile muri sheferi ya Bashali.
Abaturage barimo guhunga berekera hano Kichanga na Mweso hafi na groupement ya Bambo iri hamwe na teritwari ya Masisi. Abandi bari kujikanya bayonga muri teritwari ya Rubero. Hano muri sheferi ya Bashari ndetse no muri Masisi hose ubwoba ni bwinshi cyane, kuko imirwano iri kubera ni mu birometero 40 gusa uvuye muri Kichanga.
Ubwo bwoba abaturage bafite, umutwe wa 2023 uvuga kuterwa n'ubwicanyi bukorerwa abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bukorwa n'ingabo za leta. Biravugwa na Munyarugero Karemera Canisius, umuvugizi wa politike w'umutwe wa 2023.
Mujukuri kigenderewe cyane ni ukuvuga ngo hariya harabavandimwe bacu bari mu turere dutandukanye twa Masisi n'ahandi. Inzego z'ibanze zirimo zirashishikariza kugira ngo babarunde mu nsengero, mu biziya no mu marwariro. Urebye n'abavuga Ikinyarwanda bari gushishikariza kugira ngo bajye mu nsengero ni mu duce twa Masisi no mu gace ka Bwito hose. Masisi hose ahabuhereza Gicanga, za Kirorirwe, Mushaki, Bihambwe, Rubaya Ngungu n'ahandi.
Uyu yongeraho ko imitwe nka FDLR irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'indi itwaje ibirwanisho ikorana bya hafi na leta ya Kinshasa muri iyi ntambara. Kuri we, leta ya Congo yagombye gushyira intwaro hasi ikagirana ibiganiro byimbitse na 2023 mu rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano birambye ku baturage bo mu burasirazuba bwa Congo.
Aho byerekeza naho biganisha ni gute bafata umutwe ukamukura mu nzira munagerageje kugajya ajya kukizemo no gucunga umutekano, ibyo birashoboka? Iyo guverinoma ya Kongo ni idatumye namuri icumu.
Kugeza ubu ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiburagira icyo buvuga ku byo 2023 yatangaje. Twagerageje kuvugana na Generali Sylvain Kenge, umuvugizi w'igisirikare cya Kongo FARDC, ariko ntibyadushobokeye. Aramutse agize icyo atubwira twabibagezaho mu makuru yacu ataha. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Charles Blé Goudé yahoze ari umushikiranganji w'urwaruka mu gihugu cya Cote d'Ivoire yasezeye bwa nyuma. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha Irahe mu gihugu cy'u Hollande, sentare Irahe yasanze ari umwere ku byaha yagirizwa by'ubwicanyi no kubangamira agateka kazi na muntu. Igihugu ciwe cyari caranse kumwakira, ariko mu nyuma yavuye aronka imbabazi za perezida, agiye gusubira muri Cote d'Ivoire nyuma y'imyaka 8. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Charles Blé Goudé yabwiye Ijwi rya Amerika ko imigenderanire yiwe na sentare mpuzamakungu mpanabya CPI irangiye. Uyu mugabo yahoze ari umushikiranganji w'urwaruka mu gihugu cya Cote d'Ivoire hari yahize umwaka yambitswe izera na CPI, ariko kubera igihugu ciwe camwankiye gutaha, CPI yamutegetse kwama yitaba ku biro by'iyo sentare kabiri mu ndwi kuwa kabiri no kuwa gatanu kugira ngo yerekane ko akiba mu gisagara ca Lahe ahari iyo sentare. Kuri uyu wa kabiri niho Blé Goudé yahoze anatwara urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi kuri leta ya Laurent Gbagbo yasinye ubwa nyuma muri CPI, aho yamaze imyaka indwi afungiwe. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika akamwemwe kari kose.
Je pense que mon histoire avec la CPI se termine là aujourd'hui.
Nibaza ko ibyanje na CPI biherenga uyu munsi. narambitswe izera senere muza makongo mpana bya sepegi yarabisinye irandekura ubu rero ndera nta cana kimwe nagirizwa byose byariremenanya n'ugwanko gwa politike ubu rero ngiye gutahuka mu gihugu canje camavukiro nibaza ko ari ngendo nziza ya leta ya Cote d'Ivoire mu ntumbero yo gusubiza hamwe twibagire ivyabaje turabimbere nico gituma umukuru w'igihugu yemeye ubu akama ikigongwe kugira ngo ntahi wacu
la République a accepté que je rentre en Côte d'Ivoire.
Ivya Bregude yejejwe ko harimo ubwicanyi kunyuruza abantu kubahotera guhonyanga agateka kazi na muntu ivya byagahomera bunwa nibindi ibi yavyagirizwa ari kumwe na Laurent Gbagbo yahoze ari president wiwe muri leta bari basangiye nk'umushikira nganje w'ugwaruka bakekwa ko boba babikoze mu mpera z'umwaka w'2010 n'intango z'umwaka w'2011 mu ntureka zakurikiye amatora Laurent Gbagbo yatsinzwemo akanga kuva ubutegetsi Bregude yatangaje ko ubu yamaze kuronka urupapuro rw'inzira passport kandi ko azotahuka ku munsi wa gatandatu za ati ndaryohewe no gusubira mu gihugu canje naho hari haheze imyaka irenga 11 atari yondi ni nko gusimbira mu kino gutazi ikirimo ariko ni wacu ntegerezwa gusubirayo ko ndonse ubwo burenganzira Charles Bregude yizeye ko ataco azoba kuko hari n'abandi batashe imbere yiwe nka Laurent Gbagbo barekuriwe rimwe na Sepegi wewe hayeze umwaka atahutse naho biruko amashirahamwe yigenga muri Cote d'Ivoire abona ko abayitanywe n'intureka za politike mu mwaka w'2010 barenga 3000 n'ubu bakirindiriye ubutungane aya mashirahamwe asaba ko amasentari y'imbere mu gihugu yobandanirizaho Sepegi yari igejeje Sepegi nayo ikabandanya amatohoza kuri mikro y'ijwi ry'Amerika Maitre Traore Drissa atwara urunani rw'abashingwa manza bo muri Cote d'Ivoire bakorana na Sepegi yababajwe nuko abakorewe amabi bibagiwe
Étant entendu que la Cour pénale internationale a confirmé
ati turazi ko sentare mpuzamakungu mpana bya Sepegi yambitse izera Charles Bregude ego ni byiza ko atahuka kuko atakimwagira ubu mu mategeko nta kabikiwe kandi ni byiza ko ingingo ya sentare ishigwa mu ngiro ariko iketubabaza nuko abakorewe ivyaha bobo ababuza babo n'ivyabo abahohoterewe ubuzima ababorejwe igufa abafashwe ku nguvu n'ubu bakirindiriye ko ubutungane bu kora hano muri Cote d'Ivoire abategetse ko ivyo byaha bikogwa nka bose bararekuwe abandi bagizwe abere abandi nabo bahawe ikigongwe c'ikivunga ibi bisubiza inyuma ubutungane kuko bwibagiye abakorewe ivyaha
sont la laisse pour compte les victimes aujourd'hui sont les sacrifiés
Charles Bregude w'imyaka 50 yavuze ko agiye kubandanya urugamba rwa politike mu gihe no gwaruka yatwara ubu gwashenze umugambwe wemewe n'amategeko COJEP yeshuye ati ushaka kubona ibaba ry'inkoko yegeraho yabagiwe nico kinjanye Pierre Claver ni inkuru irahe kubwijwe rya America
ko ako kazi kikabibibukije ubutige kuvuga ku mupira w'ukuhino ku mahiganwa mpuzamakungu igikombe cy'isi yose ikiriho kibera Doha muri Qatar turi kumwe na mugenzi wacu Edi Rwema akurikirana izo nkino cyane rwose uyu munsi rero atubwire ibiri kuri aba Edi Rwema inkino z'uyu munsi kandi zimirije n'izi
Urakoze cyane Frederic nkundikije uyu munsi habaye imikino yo mu itsinda A na itsinda F ubu tuvugana habaye imvura y'ibitego hagati y'ikipe ya Espagne na Costa Rica aho ikipe ya Espagne imaze gutsinda ikipe ya Costa Rica ibitego birindwi byose kubusa umuntu yavuga ko ari byo bitego byinshi bimaze gutsindwa n'ikipe imwe muri rushanwa aho ni mu itsinda A aho indi kipe ikomeye cyane y'Ubudage yahuye n'uruva ku hanyuma itsindwa n'ikipe y'Ubuyapani ibitego bibiri kuri kimwe Ubudage buri mu makipe yahabwaga amahirwe menshi cyane yo kuzatsinda iki gikombe bumaze kugitwara inshuro enye zose ariko bwaje gutungurwa n'ikipe y'Ubuyapani bwayitsinze ibitego bibiri kuri kimwe ku nshuro ya mbere Ubuyapani butsinda Ubudage undi mukino wabanjirije iyi mikino ya none no mukino wahuje ikipe ya Maroc na Croatia uwo mukino ukaba warangiye ari ubusa kugusa mukanya hakaza gukurikiraho umukino uhuza ububirigi na Canada. Frederick
turagushimiye cyane gose Edi, turashimiye kandi no badufashe mu nyabwo ivyuma, turashimiye n'abakurikiranye ibiganiro byose byo kuri isaha, turabifurije mwese amahoro n'ijoro ryiza.